VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Na Eugenie Mukankose. Mwiriwe neza Oriane.
Mwiriwe Eugenie, hano muri studio Indwi, Washington DC. Tugiye kubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Uno munsi tugiye kuvugana ku ndwara z'amaso, zimwe bita mu Gifaransa cataracte na glaucoma. Ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yatubwire incamake y'amakuru avugwa ku Burundi muri iki gihe.
Urakoze Oriane, mbanze mbasuhuze nshuti mwese turi kumwe muri uyu mwanya. Abantu barenga 50 bahagaritswe n'igipolisi mu mazone ya Musaga na Nyakabiga kuri uyu wa gatatu. Abenshi mu bafashwe nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bahaba barabakozi bo mu ngo n'abanyeshuri. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Birika neza adufitiye inkuru muri make.
Ahafashwe abantu benshi ni muri zone ya Musaga mu manuko bwa Bujumbura. Abanyagihugu bahaba na cyane cyane muri karitsiye ya Kinanira bemeza ko abantu barenga 50 bahagaritswe n'igipolisi. Abenshi muri bo barabakoze mu mazu nkuko vyemezwa n'uyu munyagihugu yabibonye.
Haje abapolisi benshi barasentira ngaho hose turi. Batangwe barafata abahungu babiri bacu bagenda bababoshe direct bo bace bagumya batwara no kwikomine. Abandi bafashe bapakira kizunguzungu benshi babatwara muri batrako.
Bamwe mu bafashwe bahavuye barekurwa. Umwe muri bo yavuganye n'Ijwi rya Amerika.
Harimo abantu bavuga ko bishikanye niho bagerageza gutanga amakuru.
Umukuru w'ishyirahamwe Europe Burundi ahanura inzego z'umutekano kutajaniranya iyo ziri mu gikorwa cyo gusaka. Tuetse muri zone Musaga no muri zone Nyakabiga hafashwe abantu bashika ku 8 nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu. Abandi bantu bari hagati ya 30 na 40 bari bahagaritswe mu mazone ya Nyakabiga nyene na Cibitoke hamwe na karitsiye ya Jabe kuri uyu wa kabiri. Igipolisi cemeza ko abantu 29 batagira ivyangombwa bari bafatiwe muri Cibitoke barekuwe bategekwa kurondera ibibaranga. Eroje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje, ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru, ubwo turaza kwigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Noneho tuvuge no kuri Uganda. Muri Uganda amatora riteguwe hazaba kuri uyu wa kane. Ibikorwa rero byo kwiyamamaza byaraye birangiye, bategereje amatora y'umukuru w'igihugu nyine ejo kwa kane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganiye kuri urugomo rwaho rwahitanye umuntu umwe mu bikorwa byo kwiyamamaza ejo bundi kwa mbere, nk'uko umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Mark Turner yabitangaje ejo. Tunyarukire rero haho muri Uganda, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika harimo kudukurikiranira imyiteguro y'ayo matora nk'uko amazi iminsi abagezaho ayo makuru. Ubu turi kumwe kuri telefone na Eric Bagiru Ubusa. Eric, wiriwe neza?
Wiriwe neza Eugenie.
Eh, umeze utaho ngaho, ibintu byifashe gute ku munsi wa nyuma? Hari mwuka ki muri iki gihe bashoje ibikorwa byo kwiyamamaza?
Iyo urebye muri Uganda by'umwihariko mu mujyi wa Kampala turi haratuje bisanzwe, cyane ko n'ibikorwa byo kwiyamamaza byarangiye ku munsi w'ejo nk'uko wari umaze kubibwira abadukurikiye. Ni ukuvuga ngo rero icyabayeho uyu munsi wenda wavuga kuri urwego rw'igihugu ni uko komisiyo y'igihugu yagaragaje ko yiteguye kuba yateguye yakora amatora neza. Iravuga ko byaba ibikoresho ku masite y'itora byahagejejwe saa moya kugera saa 11 nibwo amatora arabarangiye.
Abantu se urabona bifashe gute? Barabyiteguye, barabyishimiye, urabona hari mwuka cye?
Ukiganira n'abantu urabona ko babyishimiye. Buri wese arakubwira umukandida yumva yatora, nta kibazo ubona, nta mpungenge afite. Ariko nanone ku ruhande rw'abanyarwanda bari hano i Kampala no mu nkengero zaho batari bafite ibyangombwa, bo twahoze tuganira bagaragaza ko bafite ubwoba kubera ko ngo Museveni igihe yatsindwa bahita babirukana, cyangwa se bafite n'igihunga ku kuba bakomeje uburyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye biyamamaza, ku kuba bishobora gukurikirwa n'imvururu. Bahisemo rero kuba bagiye bamwe muri
bagiye hehe barahungira imbere mu gihugu
iwabo mu Rwanda, ariko nyuma y'amatora biteguye kuba bagaruka.
Ubwo turagutegereza kuri iyo nkuru rero uze kuza kwiduha ku buryo burambuye mu kanya kaza kuza. Urakoze cyane.
Wenda umuntu yakwibutsa ko
yego
umuntu yakwibuka ku gato komisiyo y'amatora yibukije ari abakandida batavuga n'ubutegetsi kuba intandumwe bashishikariza kuba yazana ibikorwa by'iyo kwigaragaza, ishimangira ko polisi umutekano uburyo bukaze ndetse n'umukuru wa polisi hano mu gihugu cya Uganda Kale Kayihura yabivuze ko yiteguye kuba wagaragaraho ibyo bikorwa yagezwa imbere y'ubutabera akanwa n'amategeko.
Urakoze cyane, nibyo umutekano bukenewe cyane cyane mu gihe cy'amatora. Nshuti rero, muduteze amatwi ayo namwe mu makuru havugwa ku Burundi, uretse ko no guhiga abanyamwema bo bita abanyamweru mu Gifaransa byongeye kuvugwa muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo, aho umwana w'umunyamwema yishwe. Iyi nkuru turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Oriane rero, mwanya ni uwawe.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga no munsi ni ku munsi wa gatatu tubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu. Ingwara z'ubuhumyi bw'amaso ni zimwe mu ngwara zibangamiye abatari bake ku isi yose. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onirijejwe amagara y'abantu OMS mu mfunyafunyo y'Igifaransa ritangaza ko ku isi igitigiri cy'abantu imiliyoni 285 bashobora kuba bagwaye amaso, abandi amamiliyoni 39 bakaba barahumye amaso. OMS ivuga kandi ko abagera kuri 90% b'ivyo bitigiri by'abagwaye amaso canke bahumye baba mu bihugu n'uturere tubamwo abantu bakenye. Ingwara z'amaso kandi ni zimwe mu ngwara abanywanyi bacu kuri Facebook badusavye ko dutumira umuganga yotwigisha uburyo umuntu yozirinda canke yozivura. Uno munsi rero mu kiganiro muri sanga twatumiye umuganga wo mu Burundi Levi Kandeke. Dr. Kandeke ni umuhinga yaminuje ivyerekeye ingwara z'amaso, akaba yavyigiye mu gihugu cy'u Swiss no mu Buhindi, yarabikozemwo no mu gihugu cya Afrika y'Epfo muri Zambia no mu Faransa. Muganga Kandeke kandi yigisha kuvura ingwara z'amaso muri kaminuza y'u Burundi, akaba kandi yemewe n'amategeko mpuzamakungu kwigisha ubuvuzi bw'amaso mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini, hongeye ko Ethiopia, Malawi na Zambia. Muganga kandi niwe muganga umwe rudende mu gihugu cyose cy'u Burundi afise ubumenyi n'ubuhinga bwo kuvura ubuhumyi mu bana bakivuka. Reka twakire muganga ndabwiwe ko muganga telefone iri kiratugura mu buhinga bw'ivyuma, ariko turabandanya tugerageza kumwongera ko ku murongo mu kanya. Reka tubanze tumira amatega twongere muganga Kandeke Levi ku murongo kugira ngo adufashe gusobanukirwa ingwara z'amaso naho mu kanya gato.
Umvire ushamagoti ndakubwira ico nagutumiye.
Aho.
Urabona ko mu ntaye icese heruka natsinzwe.
Icese.
Kandi ahanini byatewe nabijye bintu wavuze.
Ariko navuze byo dami.
Yego.
Kandi urazi ko rya tonga ari rya rugata. Wapfuye kubyike baragusa kubera yari yahunze.
Ndabizi ko ari iryiwe. Ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose.
Amahemwe.
Naho ushaka inka ni yayo ndazi gukubitira. Ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze.
Kare. Bijya bintu ntavyo no bangishobora guhindura. Naho woraramwo.
Yo.
Mbe warumvise ko bandahije karenga kabiri kose.
Yego.
Ndarahira mama. Ndarahira umwana wanje. Gushika naho ndahira nimbwa yanje. Hoye. Oya.
Kandi we sinzi uko wabaye.
Nabaye gute.
Indahiro mbi ntigwaza mu nda wa mugabo. Urababwira ko wari wihenze. None we ntumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana.
Ha. Damiano ndakubwiye.
Eh.
Cewe ndumushinga ntaye nkaba nicabona muri rya rubanze.
Yego.
Naho wompi nka zuzu yakabande.
Yo.
Shishobora kurenga ku ndahiro.
Oya sha.
Ushaka nikure ku buntu. Abantu bose bambone nki maramare.
Bantire
umuke. Ahari umugabo hasigara umugayo. Hejuru ya maronko kadamia. Sha. Nzovu ukuri shake nakuzire. Nuzobona imba yanjye azovuga ati ndabonye imba y'umugabo.
Ako naka mamutewe na studio ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyira hamwe Search for Common Ground kumfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Uchini ni hizo kaya nchi wanyoyi Naju kamba na ngahu nkaji
Ndekura Ndekura Beji ura zichondi
Uwe Abone Ichuri ni natachibona Ahudu cha tukazi ni chuzofa Abone Uwe Umu na hizo wa kanya kuyiri
Abone
Abo wa nisha ni mga zao Heza mafra
na mga
Zit Mureke ni huku ya gira kashu Mbanyama yose kwa tegwa nuko mkana na wasegi kwa kumei
Uwe Joshi ya muhevera Kukua wategeti wa kemeye Sio wa mutule kunye rinzoka Kurati ngena tirangu ye jinsi Heta mafaranga ya
Utaya amele yuki liki
Nase mfaranga
Mwaraku Kuru mga mwaraku
Akira basi tu ya muri hile nzito nda Mua vumura vizyo senguruhu kire mugashu
Mwani kwa meze na wandi
wa mawa ya muhevera Mwani kwa meze jewe Awa wa muhevera ni wa muhimbiri
Utunu muhimbiri
Uwe Awa wategeti na woyi itwaza Jonda zikata mutegeti nume yiyubaha Yokemela gushigikira ubuhimbiri nguu
Ubuhimbiri?
Umutegeti nyawe Nuguanyi kiwa hongi tuka hose Atala hati cha faranga wa gikoni Kari za mafaranga ya anje
Nasara
Iteka ry'umutware biva ku ngendo kubahiriza amategeko ataravye nkunzi. Twirinde gukingira ikibaba inkozi z'ibibi, dushira imbere intwari bereye, ubuntu n'ubutware bishinga imizi mu gihugu.
Ako naka mamutewe na studio ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyira hamwe Search for Common Ground kumfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Sing away, oh yes, now I'm gonna. Nashaki shijama horo, nashaki amu miyango, nashaki amu wakome, nanume wayamaye.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko twatubabwiye mu kanya gato turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga aho tugiye kuganira vyerekeye amagara y'abantu uno musi tugiye kuganira ivyerekeye ingwara z'amaso ingwara zitera ubuhumyi bw'amaso uno musi muganga mutumire yagiye kudufasha gusobanukirwa ingwara z'amaso ni muganga Levi Kandeke, muganga Levi Kandeke n'umuhinga yaminuje cyane ivyerekeye ingwara z'amaso akaba yavyize mu gihugu cy'Ubuswisi n'Ubuhindi yaranabikozemwo mu bihugu bitandukanye ku isi akaba kandi ari n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi reka twakire umutumire wacu twamuronse ku telefone muganga Kandeke kaze neza mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane ndabaramukije ndaramukije n'abanywanyi banyu bari ku rukundo
Ni vyiza cyane urakoze cyane muganga byari bitugoye mu kanya gato kukuronga ku telefone ariko turabashimiye cyane gose ku kanya mufashe kugira ngo mudusobanurire idonido y'ivyerekeye ingwara z'amaso cyane cyane zibiri tugira tuje ku gusobanukirwa zibiri bita mu rurimi rw'igifaransa cataracte na glaucome kumbure uraza kudubwira muri make uko bazita mu rurimi rw'ikirundi nubwo bamwe cataracte bayita ngo ni indwara y'ikiharage mu jisho ariko glaucome benshi ndumva bayita uko nyene ariko muganga tubwire muri make indwara ya cataracte iyo nyene tuvuze indwara bita indwara y'igiharage mu jisho ni indwara nk'ifata gute bigenda gute
murakoze cyane indwara ya cataracte ni indwara ubwa mbere mubwiza kumenya ko ari indwara igwiriye ndiye nibyo nohera ko mukwabwira ahamwe mu bihugu by'iwacu byo mu karere no mu Burundi. Iyo ngwara ya katarakte tugiye kuraba ubugire bwayo, twohera muri ankete ubushakashatsi twagize mu ntara ya Ngozi na Kayanza mu mwaka w'2010 yerekanye ko ariyo ngwara ya mbere hano mu Burundi itera ingwara y'ubuhumyi. Twasanze mu bantu boba bahumye mu Burundi 55% ubwo buhumyi babuterwa n'indwara ya katarakte. Murumva yuko iza imbere y'izindi ndwara zose, iyi ngiyi ndwara ni izo nyine mumaze kuvuga dukoma n'izindi. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri nacyo mu kugira ngo abasigurire, nabamenyesha yuko kubyitegereza neza twasanze yuko indwara zitera ubuhumyi mu Burundi zitagwiriye cyo kimwe n'ibindi bihugu nka birya byo muri Afurika y'uraruko, kubera twasanze abantu bahumye mu Burundi ari bice ubusa 3.0% ni ukuvuga ko icyo giharuro ari gitoyi tugiye kukigereranya n'igiharuro batora mu bindi bihugu nka biriya byo muri Afurika Afurika Occidentale. Kubera twasanze mu ntara z'iwacu indwara tutakoma itaza kubera tudafite ubugaragwa, icyo dusanga ibiharuro byacu birabyegereye ibihugu ibiharuro byo mu bihugu tubana nka Tanzania, Kenya, Uganda n'u Rwanda. Ni ukuvuga rero dufatiye kuri icyo giharuro dufatiye abarundi boba begereye 10,000,000 tuca dufata ko abantu 30,000,000 bafite indwara y'ubuhumyi batabona namba, muri bo 50% akaba bayiteranye indwara ya katarakte. Iyo ndwara ya katarakte rero ukunge mifata ahanini itegwa n'imyaka umuntu amaze gusaza, igenda iraza itewe n'uko umubiri ugenda urasaza. Abo rero bagira katarakte ivuye ku busaza batwara ibice 90% by'abantu bagwaye katarakte bose. Ariko naho mwumva ko ari indwara y'abatama, birashika ko n'inzoya zivuka zigwaye, umwana akavuka ayigwaye, bitumwe n'uko kenshi na kenshi indwara ababyeyi mubyeyi abafishe igihe aba yibungenze umwana, ukaca usanga iyo atapimishije indwara zimwe zimwe nka zimwe bita rubeore zica zituma iyo ndwara ya katarakte umwana yivukana. Hanyuma ibindi bikunda gushika mu gihe umuntu ageze igishida hakagira ikintu gikubita mu jisho rigakomereka, iyo ndwara ya katarakte irashobora kuza. Hariho n'izindi ndwara nkeyi zigiye gusigura itayizeyite zitera akantu k'aka inflamasiyo mu jisho, iyo katarakte igaheza ikaza. Mugabo murumva ko ibyo perezida bigiriye ibigiriye ari iyo katarakte izanwa n'uko umuntu aba amaze gukura, hanyuma ijisho rishaje akayo kajya turabiramo ariko bita imbone kagateba kakirabura, hanyuma umuco ntushobore kwinjira mu jisho, hanyuma uwo murwayi ngo aheze ngo abandanye abona nk'uko bikwiriye.
Muganga,
ikibazo kindi
ego bandanya
ikibazo kindi mwari mumbajije ni ati mbega none umuntu yikinga gute indwara nk'uko mubyumvise iyo ya katarakte y'abantu bakuze nta kuntu umuntu ari bugikinge, kuko murongeshwa hanini ijya yuko ari umuntu ari karakura. Hariho ubushakashatsi bwagiye burageze mu bihugu biteye imbere, mugabo ntacyo bwatanze bashatse kuremberera mu bintu umuntu yafungura bagashyiramo ibintu bimwe by'umuntu bikwiye, bakayifungura ibyanywa n'ibindi, baca basanga bihindura hanini. Ariko icyo bashoboye kumvikana ni uko hariya hari izuba ryinshi, iyo umuntu agiye arikingira izuba akambara amarori ajya akingira izuba arimo akantu bita anti-ultraviolet ko bishobora gufasha ingwara ya cataracte kazi tezye naho nyine nkuri hagarika ariko birayitezyayo ubashikiriye ho mu mwaka 1965 n'indi kazeze umuntu amaze gushika ku 8 n'ikibuza kwiza ariko barakeka yuko rishobora gufasha yuko iteba kugirize ijyane ubuhumyi bw'umurwayi.
Yego, muganga aravuze cyane cyane yuko cataracte izwi kuba ari ingwara ifata abatama abakuze cyane mugabo ko nabana bashaka kwivukana none abari hagati na hagati ko kenshi usanga kuri ayo mavuriro y'amaso usanga imirongo ari miremire cyane gose kandi ugasanga imyaka y'abari barindiriye ari hagati nka 15 na 45 ni igiki kindi kintu cyo bagituma abantu benshi bagwara amaso bamwe bavuga ko kumbure ara abantu kugatumba bategeza kuba bayigwara kumbure kubera imyotsi abandi ngo no kudafungura neza abandi bagakeka ko nkuko bivuze nizuba ryinshi abandi bari mu gisagara bakavuga ko kumbure ari ama machine ayo ordinateur birigwa ko bari gukazi hari ikindi kintu cyo bakitera uretse ko nkuko bivuze iza kuri akenshi na kenshi ku bantu batangiye kugira mu zabukuru
ego cyane nuko muvuze abantu bajye kwa muganga benshi bari hagati ya 15 na 45 n'ibyo mugabo ntibabaje kwivuza indwara ya cataracte baba baje kwivuza izindi ndwara atari cataracte n'icambere mpora mbona bakunze kumbaza baravuga ati mbega mu mavuriro y'aho bavurira amaso ko tubona abantu ari benshi ati ni kubera iki iyo ndwara igwiriye kwaba dusanga twiheri kuko turaza indwara z'amaso n'inke tugereranyije n'izindi ndwara ahubwo ni kubera aho bazivurira haba hake umuntu agace asanga haguriranye abantu umuntu agace agira yuko kumbure iyo ndwara ya igiriye gusumba izindi ikindi cya kabiri ni uko abaganga bajya basanzwe bitwa ko ari abajeneralisti kenshi indwara z'amaso batamenya kuzivura ndetse bagaca bashaka kuzivura umuganga w'amaso ariko murazi yuko iyo umwana agwaye akenera atarinda kujya ku muganga witwa pediatri ujya muganga avura abantu n'umuganga w'umujeneralisti arashobora kumuvura ni ukuvuga bajya abaganga basanzwe barashobora kugira icyo bafashije mu yandi ma specialty ariko ugacusanga mu ma specialty y'amaso bishaka yuko birinda gukorwa n'umuntu yabyize abo nabo ntibaragwira mu gihugu cyacu no mu bihugu bibanyi mvuge n'ibihugu byose bya Afurika yadukuyemo mu ishuri na Afurika y'epfo ibindi byose biracafishe abaganga bakica bagira bwo kuvura amaso
ego
kusubira kumenyesha abarwayi ni uko abo bakiri bato iyo baje kwivuza hari ikintu mwavuze mbona yuko nashimikira ko hari izo mashini basigaye bakoresha z'ubu zishobora gutuma bagwara amaso icyo navuga ko kuri icyo ni uko imashini zose zituma bagwara amaso ariko gusa iyo ijisho rigwaye naho igihe barigwaye buhoro buhoro umuntu akarikoresha ku mutini rica riruha ariko iyo batari ku mashini naho rikaba ridakeneye kuruha agace usanga ntiyabimenye yuko nta ka kanimero kajya kamarori gatoyi agafishe nicyo gituma musanga bajya abantu ibiro bajya birirwa ku mashini bama bafise ikigorane kenshi bisaba muganga w'amaso kenshi na kenshi iyo baje kuturaba hari nawe usanga bidakeneye yuko umuntu amuha umuti tugakoresha impanuro gusa ukabigisha kumene bifata imbere y'imashini ugaca usanga baragize imitembo
yego murakoze cyane rwose muganga kuri izo nsobanuro ibibazo dufise ni byinshi cyane ariko kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine barafise ibibazo byinshi cyane barafise ibyumviro boshikiriza reka duhere ku witwa David ndumva ndabwiye ko David ari Kigali mwiriwe neza David
mwiriwe
murahura komeye
turakomeye.
Ego David, ikibazo canke cyumviro?
Ikibazo aho dufite nagomba kubaza umukirwa. No kuvuga ngo ngiye kibazo cy'amaso. Ku buryo hazi ibitezi mu maso. Noneho umutu ugahita umeneka. Ubwo ngubwo nagomba kubaza umutumirwa ese ibyo wabiva kuti cyangwa se hari isano ifitanye n'iyo ndwara muri ko muravugaho.
Urakoze cyane David. Reka twakire n'uwitwa Nimbona. Nimbona uratwumva?
Yego.
Nimbona uduhamagaye uri hehe?
Bujumbura.
Yego Nimbona shikiriza ikibazo cyangwa cyumvira umuganga?
Nashaka mbaze muganga. Ibimenyetso bya cataracte umuntu abibona ryari?
Ni byiza cyane urakoze Nimbona. Reka duha akanya muganga yishyura ibibazo byanyu, duhere kuri David. Muganga David, ikibazo cyerekeye kumeneka umutwe, isano bifitaniye n'amaso, wamuha inyishu. Hama David Nimbona nawe arabajije ati ibimenyetso bya cataracte nibi?
Cyane David arabajije ikibazo gikunda kubona iyo turiko turavura. Igihe umurwayi akubwira yuko yariko arasoma cyangwa ariko akoresha amaso akabona amenesha umutwe, ibyo birashika ariko biva ku mpamvu nyinshi cyane. Iyo ari umurwayi tukibona, tubanza kubera gusuzuma izi ndwara zose zishobora gutuma umuntu ameneka umutwe bitavuye ku maso. Turashobora kuraba yuko hari abashobora kuba bafite indwara za hipertension, hari abashobora kuba bafite izindi ndwara zituma umuntu ameneka umutwe imbere y'uko yinjira amaso. Amaso ajya mu nyuma ngo nibyo wave duca iruhande y'indwara ihambaye ishobora gutsinzikaza umurwayi. Hanyuma tumaze kubona ko izo ndwara zose atazifise, tuca dupima amaso tukaraba ikibitera. Ikibwiriye rero ni igihe hariho indwara zimwe cyane cyane bakoresha na mashini n'abanyeshuri biga bakoresha ikayi umwanya muremure, ashobora kuba afise n'icyo bita hipermetropi, ni ukuvuga ikenewe yuko yambara amarori kugira ngo ashobore gusoma no gukoresha imashini atarenze kuruha. Muri icyo gihe rero umupima ishobora ukabitora ikintu gituma ameneka umutwe. Umaze kumuvura ukamuha amarori yariyo bikenewe, araheza akakubwira ko yaciye yoroherwa. Ibyo rero bikunda gushikira abakiri bato, ariko n'abakuze hariho indwara ziza bamaze gushika mu myaka 40 irenga bagatangira kugira ingorane zo kubona ibyo gusoma bidiwedi n'utuntu duto duto, nabyo nyine agerageza gukoresha inguvu kugerageza gusoma, araheza agatatangira kumeneka umutwe kubera aba yarushe, amaso yarushe. Muri icyo gihe nayo nyine turashobora kumufasha tukamuha amarori akaheza akamufasha mu kuruhuka agasoma aribona kandi atarinze kuruha. Murumva rero yuko ibi bituma ni byinshi cyane kandi bigenda birahinduka bivanye n'umurwayi uko aba arwaye, nitwo ushobora kubisubiramo byose. Mugabo ahanini n'ibyo.
Yego, kuri kibazo cya Nimbona yabajije ati ibimenyetso kugira ngo amenye ko yoba arwaye cataracte ibyo bari nk'ibi.
Ni ikibazo cyiza cyane kuko Nimbona abajije ikibazo kizofasha abantu benshi bashoboye kucumva. Avuga ati umuntu none abimenya gute arwaye cataracte? Iyo ari umuntu akuze we biroroshe kuko abizinze, araheza akabona ko ibyiciro bitakibona nk'uko byahora, akaca aheza akipimisha. Iyo iyo cataracte imaze kuvira ku buryo ibyiciro bitakibona namba, hoho naho umuntu atabona umuganga araribona kuko araba mu jisho hajya hagati muri kajya kirabura. Umuntu arariramo abona harimo akantu k'agacafu kamera nka kera, hariho gasa n'irindi bara, umuntu araheza akabona ko atarakantu gashanze kare mu jisho hanyuma umurwayi mukamubaza ati fuka ibyo risa niko rikomeye agakoresha ibyo bimwaka kantu akaraba ko ribona yabonye ritabona kumva biba bishoboka yuko ari cataract araheza akageza kwa muganga bakamupima kugira bamuvure aho bigoreye ni ku bana bakiri bato bataragira ubwenge bwo kwivugira muri icyo gihe rero bisaba ko ababyeyi bo nyine ari bo bihuza abantu umuntu aramaze kubona yuko umwana amaze kugira ku myaka itatu ameze nako cyangwa amezi ane umwana batanguye kujya aratwenga ageze ku mezi atanu uramuha ikintu akakira amaze kugera ku mezi atanu ukabona umwana uramuha ikintu ntiyakire muri icyo gihe ashobora kuba afise ingorane yo kuba atabona neza nubwo bari cataract agwaye ni kumutwara kwa muganga kugira ngo umuntu aheze atore inyishu y'ikibazo afishe kuko kenshi abana ntibaba bafise ubwenge bwo kwivugira kugira ngo bashobore kwisharira kujya kwa muganga
kuri icyo kibazo nyine mbere y'uko twakira abandi banywanyi kuri icyo kibazo nyine cyerekeye abana bato cyane bakivuka muganga ni mwebwe mwenyine muri abaganga umwe rudende mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini muri bake cyane rwose bavura abana bakivuka iyo ndwara ni ukuvuga ko bisaba ubuhinga bukomeye cyane cyane bigenda gute ko muri bake cyane bafise ubwo buhinga bwo kuvura abana bakiri bato icya kabiri abo bana bakiri bato mubavura gute nabo nyine murababaga cyangwa mubaha imiti bigenda gute
ego cyane abaganga b'amaso bashobora kubaga indwara z'abana bakiri bato ari bake nuko bisaba ayandi mashuri umuntu abaze kuba muganga hama akongera kuba muganga kuvura amaso arinda akongera ko ayandi mashuri yo kujya kwiga kuvura abana kubera bisaba ubundi buhinga bugoye gukoresha gusumba burya bwo kuvura abantu bakuze ariko umuntu ariko arabyihoreza mu myaka 20 iheze nta n'umwe uho muri aka karere kacu mugabo urumva ko batanguye kuza baraboneka umwe mu Burundi urumva ko ariho n'ibindi bihugu batanguye kuza baraboneka mbibaza yuko mu myaka 10 iza bazaba baragwiriye nibaza ko ibintu by'iterambere ariko bimera bigera aho bihereye twebwe n'abandi tukazazima tubwiza abaganga nkawe hanyuma uko nyine tubavura icyo aho bigoreye cyane cyane ku bana ni uko tutari twashitse kuri icyo kinyishu y'uko nyine bavura umuntu agwaye izo ndwara nk'iyo ya katarakiti nta wundi muti n'umuriho atari umuti wo kubaga umuntu akamubaga akoresha ibyuma byinshi bisaba amafaranga menshi hanyuma bigasaba nawe uko umuntu aba yarabyize ariko iyo umuntu ageze gukora abana bica bisaba ibindi birenge by'ibyo kubera umwana we barinda kumukingiriza bakarinda gukora n'abandi baganga kenshi na kenshi abo bana baba bafite n'izindi ndwara niba bafite indwara gusa zo mu maso baba bavutse bafite n'izindi ndwara zo mu mutima n'ahandi bigasaba ko dukorana n'abaganga bose umuganga yagejejwe kuvura abana umuganga yagejejwe gushingiriza abana abo bose mukaba mufite n'ibyuma bikoresha mu gukoresha kugira abo bana biba byiyongera kuri ibyo by'abakuze ibyo byose bica bituma abantu bafite ibitaro babibukirwa mu kujya kubondera ibyo byuma icyo bisaba rero ko ari amareta ibihugu bye nyine bigerageza kuronsa ibitaro bikuru bikuru ibyuma kubera biba bizingiye cyane ikindi nacyo ni uko abo bana kenshi bavukana izo ndwara ni uko baba bava mu mihana ikennye murabona nk'umubyeyi akaba yararonse uburyo bwo kugenda arakurikirana imbanyi yiwe cyangwa umwana wiwe akaba ataronse ibifunguro bikwiye bikavamo uwo mwana abarwaye ukuri aho urumva ko adaheza ngo aronke uburyo bwo kubiha ayo mafaranga yose bica bisaba rero ko igihugu kiba gifishe
Ego reka twakire uwundi munywanyi kuri telefone nawe nyine ufise ikibazo cyangwa icyumviro Hategekimana muratwumva
Ndabumva
Umwiriwe neza Hategekimana nawe ndumva uduhamagaye uri mu Rwanda
Niko bimeze ndi Kigali mu Rwanda
Muraho neza
Muraho murakomeye
Ego turaho turashima ikibazo cyangwa icyumviro
Ikibazo nabazaga muganga hari kibazo kijya gikunda kubaho ugasanga nk'umuntu agize ingorane azanye wenda nk'amashaza mu maso yombi amaso abiri ese iki gihe bamufasha iki iyo habaye izi ngorane ese ko bijya bivugwa ko koko ijisho riragwa iyo bavuze ko ijisho ryarazwe bavanamo imboni cyangwa se barabaga imboni bakagira ubundi buryo mbega yadusobanurira nka muganga agahana icyizere abantu bafite ikibazo ikindi nanone kwa kugarukaho hari uburyo umuntu ashobora kuvuga ngo rinete ese rinete zibamo umuti ushobora gufasha amaso ubuziraherezo cyangwa baguha rinete ariko bagamije kuzavura y'amaso ku buryo amaso ashobora gukira burundu ku buryo no kwambara rinete bitaba ngombwa wenda
yego ibibazo byiza cyane
wenda wavuga ngo ikibazo cyarakemutse ikindi nanone ngarukaho ese koko rinete sinizaba zifasha abantu kandi ko abantu barazambara ariko ugasanga ni uburyo bwo kuzirindana ntabwo abantu bazaba zatera abantu ku buryo bashobora kuba bazagira ikibazo cy'amaso giturutse mu kwambara izi rinete sine ni ibibazo nagira ngo mbaze muganga murakoze izi rya amerika
urakoze cyane rwose Hategekimana reka twakire n'uwitwa alexi ndabwiwe ko ari mu gihugu cya kenya alexi kaze mu kiganiro muri sanga
Egome murakoze.
Turashima akabazo nago. Turashima kumva muri ko muratwumviriza muri Kenya akabazo ufitiye muganga.
Egome akabazo narifitiye muganga nuko ndenda fise inshuti ifise umwana afite imyaka 6. Uwo mwana yakuranye afise iyo ngwara aranagenda no kwa muganga hano muri Kenya baramubwira yuko ategeza kuja mu Buhindi kugira ngo bamubaga ayo maso. Mugo kubera uburyo butamukundiye noneho mu nyuma yahavuye asa n'ubyivuyemo arabireka umwana ubageze mu myaka irenga ndwi kandi buyata umwana arabona imbono menge yongorana isani yarangiye none nagomba mbaze muganga ko mbega iyo ngwara irashobora kurangira canke iriwe iribika tu hanyuma mu nyuma igasubira kugaruka kuko ndabona uwo mwana menga yakize ukataho urabona barabona neza mugwaro n'indi miti y'ikirundi bage baramubwira akagenda ka imiti mu ishyamba bakamumiminira mu maso noneho bikagabanuka nagira mbaze muganga rero yuko iyo muti waba waramufashije cyangwa nayo ngwara igumaho atagiye kubagwa n'ibihera ako kari akabazo ka mbere akabazo ka kabiri nuko mbega OMS nta kuntu bahagurukira iyo ngwara ko bavuga iri mu bihugu bikenye mbega OMS iyo habaye ingwara nk'izo ifatiye ibihugu bikenye mbega OMS n'icyaguruka ikiruka igafasha abanyagihugu kuko aba ari indwara y'ikiza kandi urumva kwizinze rwose mbega OMS nacyo yobikora ko ubwira ituzanira abaganga baze babe benshi mu Burundi cyangwa mu byo bindi bihugu bakenye badusanze cyari icyo murakoze
urakoze cyane rwose Alexi ego reka duha kanya muganga mutumire wa mbere Hategekimana ari Kigali yari yabajije kuvyerekeye amashaza mu Rwanda bayita amashaza mu Burundi bakavuga uduharage mu maso yose abiri avuga ati nk'umuntu nk'uyo mwomufasha mute muramubaga bigenda bite kibazo cyo cya kabiri cyari cerekeye amarori yavuze ati amarori bujyanye mu bisanzwe nayo kwambara akanya gato umuntu akapfa kayava ko canke nayo kwambara Burundi ubuzima bwe bwose yabaje ati none nta ngaruka zihari zo kuwambara amarori igihe kirekire cyane
ego cyane byose ndumva ko bibazo byiza cyane ikibazo cya mbere cy'amasaza mu maso yose uyu ni umuntu wo kumfasha vuba vuba kubera indwara y'amasaza barayivura nyuma araheza akamubaga ijisho rya mbere hanyuma haciye ukwezi agashobora akabaga irindi rigira kabiri ijisho rya kabiri agaheza akacabona ishusho igituma tudakora amaso yose ngo tuyakorere rimwe ni kubera ko icyo gihe turiko turakora haba ariho risike yuko umuntu agira ingorane ya infection tukanka yuko umuntu agize infection iyo hava yigirira rimwe mu maso abiri ariko tubonye rimwe byakize turaheza tugaca tukora ibindi mu rimwe na rimwe ariko atari n'isi yose irashobora gushika mu karonka umurwayi avuye kure gose mukabona ko urugendo ruvuna mukaca mugerageza nyinshi rimwe ariko kenshi ntitubishima dukunda gukora rimwe hanyuma mu nyuma tugakora ibindi uko tubikora ni uko ayo mashaza tuyakuramo hanyuma tugashyiramo akayo akayo kameze nka tujya kwa rineti kazotuma ariko abona mugabo kajyamo imbere mu jisho umuntu ntaheza ngo akabone iyo umuntu ariko aratembera barahejeje kumukora ako kayo rero kaba gafishe inimero nka kujya kwa marinete ku buryo nk'umuntu turiko tuvurire kuvura ayo mashaza naho yari kuba yambaye ayo marinete inimero yiwe dushobora guca tuyishyiramo ku buryo ahageze kubagwa atari kubandanya akenera kwambara marinete niho ubuhinga bw'ubu bugeze ikibazo cya kabiri nacyo cyari kijyanye na marinete
kuri icyo kibazo nyine muganga ntabaciriyemo kuri icyo kibazo nyine mumaze kumubaga mugashyiramo uwo muti nako kayo arashobora guca abona ubuno nyine
bukeye acabona nk'uko yabona kiri musore bukeye umukoze nk'uno munsi bukeye kuye ko pansima aheza akacabona neza cyane mu gihe ata kibazo na kimwe cyabaye mu mwanya wo kumubaga
uko kumubaga none kumara umwanya ungana iki
nta bintu ikigoye bikirimo kwa kera ibikoresho aho tugeze ubu umuntu umukoze bukeye abona kandi atangira na mwe habaye
ni byiza cyane kucyerekeye amarori
nabyo icyo kibazo nibyo barakunda kukibaza bose amarori ari kwinshi hariho amarori abantu bambara iyo bakiri batoye nk'abajya abana bagikura bajya nibo tubwira ko bayagumiza ko kuko umwana iyo ariko arakura yambaye ay'amarori biramufasha kugira ngo azogumane amaso abona neza cyane ariko abantu bamaze gukura si cyo kimwe umwana murumvise ko tumubwira ko agumiza ko agakura ayambara mu gitondo ku mugoroba ariko ariga akura agiye kuryama ariko bajya baba bakuze bobo yambara uko abona yakeneye abafasha kubona ni ukuvuga abafasha gusoma akabafasha no kubona ibintu biri kure iyo bikenewe muri icyo gihe abonye yuko agira atwara imodoka ashaka kubona neza aheza agashyira ko abonye ko hageze gusoma aheza agashyira ko umugabo yakuye kubera abona yuko atayakeneye ntacururiza ngo byonone icyo tumenya gusa ni uko umwanya uheze iyo nimero y'amarori irahinduka bahanura yuko ushoboye imyaka ibiri iheze ashobora kugenda gupimisha akaraba ko ya nimero yari yambaye ariyo agikoresha muganga agaheza akamuhindurira bagahindurira iyo ariko murumva yuko atari ngombwa ngo ayagumize ko
yego muganga ku kibazo nyine cya Alex yaduhamagaye ari muri Kenya wewe yavuga ku kibazo cyerekeye umwana muto yagwaye indwara agakenera no kubagwa haheze igihe kumbure nk'umwaka umwe uheze iyo ndwara isa niyakize aravuga ati hari n'imiti y'ikirundi bakoresheje baravuguta barashyira mu maso ikasa ko ariyo ishobora ko yaramufashije iyi ndwara irashobora gukira yonyine kikiza canke yoba ari iyo miti y'ikirundi bashyize mu maso yoba yaramufashije
icyo kibazo nakirinda gishimwe rwose kubera aravuze ikintu yavuze n'ikibazo kiri mu OMS OMS imiti y'ikirundi yose ijya mu maso murazi yuko ihanura aho uyikoresha kuko inyinshi imaze kwerekana yuko aho gutabara yonona ni ukuvuga rero ko umuntu wese afite indwara y'amaso tumwemerera kujya kwa muganga umuti w'ikirundi akawirinda kubera kenshi ushobora aho gutabara ushobora konona iyo ni impanuro ya ONS niyo mpanuro y'ubushikirangaji bw'amagara y'abantu hano mu Burundi ndikita no mu bindi bihugu byo mu karere uwo mwana nawe rero aho bigoreye ni uko ntashoboye kumenya
icyo yaragwaye hari indwara zikarira abana bakiri bato hanyuma bakuze zikagabanuka zo nyine bwayo ariko umuganga ababizi neza yuko uko umwana akura izogenda igabanuka icyo muganga akora aramuherekeza uko akura agenderamo umuti wo kumufufariza kuko azi neza yuko uko akura ariko indwara igabanuka
ariko ku bakuze ibyo ntibiba
indwara nk'iyi zikenera yuko umuntu abaga hanyuma ikikiza sinumva yuko sinatahuye neza kubera ibyo ntibikunda gushika
ku bantu bakuze bobo haragiraho indwara zimwe z'amaso kumbure na katarake ishobora kwikiza nk'uko kw'abana
oya na gato iyo ndwara ya katarake imaze kujya mu gihisho ntibivuga ngo ikire umuntu atayivuze kwa muganga adahereza ngo ayibagishe iyo umuntu agiye kupimisha bakamubwira ko atayikirimo ni ukuvuga ko baba barihenze mu kuyipima atariyo yari afise
kuri icyo kibazo cya OMS Alex yabajije ati mbega irafasha mu buryo buboneka ko iyi ndwara isa ni yatikije inganda mu bice bimwe bimwe by'isi mu Burundi hari uburyo OMS iriko irafasha ibiro bya OMS by'ishami mpuzamakungu ONU umuntu yavuga ati ego biraboneka biko barafasha
ego cyane OMS irafasha cyane rwose ariko mu buryo bitaboneka nk'uku tumenyereye kubibona ni ukuvuga ntitanga uburyo bwo kuvuga uti turabahaye amafaranga agenda mukoreye OMS icyo ikora akazi ko guhimiriza amaminisiteri ubushikiranganji ukabereka uko umuntu bashobora gukora kugira ngo bashobore kurwanya indwara yarakoresheje ibyo bita amaplan national y'ibihugu ni ukuvuga urutonde rw'ibyirizwa gukorwa mu gihugu kugira ngo umuntu arwanye izo ndwara ahanini ishimikira mu kurungika abantu kwiga izo ndwara mu kuronsa ibitaro ibyuma bikwiye hanyuma no kwiga tukaraba indwara ziri mu gihugu akaba ari zo turondera kurwanya nk'uko mwabyumvise igice cya Afurika twebwe tubamo ntigifite indwara zisa n'indwara ziri mu bice byo hirya nka za Burkina Faso bafite indwara nka Trakomu n'ibindi hano iwacu bitaziriye murumva yuko tudaheza ngo dukore kimwe iyo tugereka turwanya indwara z'amaso nubwo twese tuzifise
yego muganga ni amafaranga nkangahe kugira ngo ubage katarake ku muntu ayigwaye ni amafaranga ngahe muri make
ikintu kuri ibijyanye n'amafaranga ni uko uko imyaka igenda amafaranga abagwaye ariha aho kugenda duga atera amanuka kubera ibihugu bimwe n'ubuvuzi yagiye bikora ibikoresho byo kuzibaga bizimbutse bigura amafaranga makeyi tugereranye n'ibyo twahora tugura mu bihugu bya Buraya mu myaka ihenze icyo ni icya mbere icya kabiri ni ukumenya yuko ibihugu bitangana hari ibihugu biba bishyuye ibyo bita amashiranse ugasanga umurwayi arishe make n'ibindi bitagira ashiranse namba hakaba n'abagira amahirwe mu bihugu bakaba bafise bajya bagira neza ama orenge abikora akabikora amafaranga asa n'ay'ubuntu mugabo akaba angana n'ayo ibikoresho biba byakoreshejwe uburyo umuntu ashobora kuvuga yuko iyo ONU iba yamurihiye hakaba rero n'ahandi haba hari pize usanga ibitaro ari byo byigurira ibikoresho bikabigurisha ku murwayi bikongera bikanamwungukako ni kuvuga rero yuko igiharuro gitoya gishoboka kingana kugira ngo abo mu bihugu byose babyumve kingana n'amadorari 50 ku murwayi icyo ni igice giharuro gitoya gishobora gukoreshwa kugira umuntu ashobore kubagwa iyo ndwara
aho ni ukuvuga ni nk'ibihumbi ijana hafi ibihumbi ijana by'amarundi abarundi abanyagihugu abavuye mu gihugu hagati birabakundira kugira ngo barihe ayo mafaranga turabizi yuko amagara aruta amajana ariko n'amafaranga atari make hari abagira neza ku birokorera ko boba bafasha abanyagihugu baje kwivuza kugira ngo barihe ayo mafaranga
gushika muri uwo mwaka twari dufite abagira neza badufasha
cyane cyane twari dufite abagira neza bava mu gihugu cya Korea bafasha abana bose kuko mwumvise ko ari bo basaba amafaranga menshi kuko umwana wewe amadolari 50 n'amadolari 150 uwo bakoreya rero bashobora kurihira abo bana kandi murumva yuko kenshi baba mu mihana y'abantu b'abakene badashobora kuyaronka twari dufite abantu babafasha mu Burundi bakidufasha mu bwo gushika mu kwezi kwa kane umunsi duhegereza tukumvikana yuko baze bandanya bafasha cyane icyo gikorwa kigahagarara ntiturabimenya ku bijyanye n'abakuze naho amafaranga 100,000 aracyari menshi kuri benshi ariko icyo kiyemeje ni uko iyo tubonye umuntu ahumye kandi atagira uburyo tutashobora na gato kumusubiza inyuma ngo ni uko yabuze amafaranga ariko rero tukanka yuko uwo wayafise nawe ashaka gukorerwa ubuntu muri icyo gihe rero duca dusaba ko abantu baza kuturaba boba bashobora kutwumva ufise uburyo akabutanga utabufise nabo tukakari tumenyesha tukaraba dene dufasha tubwira abagira neza bakadufasha ku buryo dushobora kumuvura nawe nyine.
Yego, tubibutse yuko muganga Levi Kandeke akorera ku ivuriro ryitwa Clin d'œil i Bujumbura, ivuriro ryitwa Clin d'œil. Muganga hari witwa Dorine Ininahazwe kuri Facebook abajije ikibazo twigeze kuvuga ko gato cyane, yavuze ati none iyi ngwara na ko bavuga ko ishobora kuba iva gukufungura nabi, ko bavuga ko ifata abana ababa mu bihugu bikenye murantunga. Hari gihe ivyandikwa kuri Facebook biba bihinye gato, avuga ati gufungura nabi ko bavuga ko ifata abantu bava mu bihugu bikenye byoba bifise isano. Alo, muganga?
Ego. Zirafitaniye cyane nuko igihugu kigenda gikima. Icyo biva ko bwa mbere nuko mu bihugu biteye imbere kandi bifite uburyo iyo umuntu arwaye iyo ndwara baheza bakaca yivura hakiri kare ku buryo ushaka kugafata uko atayiriho kubera uwurwaye wese baca bamuvura hakiri kare. Mu bihugu by'iwacu nabyo umuntu arashobora kugira iyo ndwara akayigendana ikamuza n'icyakora kubera ahuma agasuzuma n'umuntu akabura n'uwumukora mu nzu ngo amuzane kwa muganga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri yavuze kandi nicyo, iyo abana bajya bandika iyo umubyeyi atashoboye kujya gupimisha indanga kugira ngo amurabire ko hari indwara nka ziriya za rubeyeri n'izindi zishobora kuca gituma avuka agaye katarakite, urumva nk'uwo mubyeyi atagiye gupimisha atari wakoresheje ubugawa kenshi aho ari umuntu yabuze uburyo bwo gushaka kwa muganga. Ikindi ndamaze kubona ni uko nibyo koko ababyeyi badafungura ibikwiye, cyane cyane abadafungura ibintu birimo ibyonyine byose barashobora nabo nyine kuca babyara umwana arwaye iyo ndwara. Murumva rero yuko aho umuntu aba avukiye n'uburyo aba afishe bishobora gutuma iyo ndwara imuza ko gusumba umuntu mu buryo bwiza.
Yego, hari uwitwa Fiacre Irambona webaza ati indwara z'amaso zirakari zikira burundu canke zifise imiti yo gupfupfa haza gusa, n'izihe ngwara umuntu yovuga ko zikira burundu z'amaso?
Naho twafatira kuri nyine cataracte bamaze kuyikubaga ikikira burundu ntuzosubira kuyiduhara udacuga umubona ni ibintu byiza cyane kuko ntuweza ngo usubire kuje ngo igaruke kubera kugaharage cyangwa agashaza baba bagakuyemo wagasubirije akayo nako ataco kazoba kiretse abemo ari gushiga ugize mugabo iyo maze kugisha byatanze kubona icyo ari byuma bibona. Hanyuma indwara z'amaso ni kimwe n'izindi, bwa mbere no kumenya ko atari imwe gusa, ni nyinshi nyinshi cyane. Hariho izikira kandi ntizigaruke, hari n'izo umuntu abana kandi akazezi bantu ubuzima bwe bwose. Ni nka zimwe zimwe twacishamo tukavuga n'ibitagokomu birya umuntu ayifise ntayikira atabwo mashigamo umuti wo gupfaza kushika ku mutsi wa nyuma.
Ego doctor wavuga mu majambo make cyane utubwire iyerekeye glaucome ingene yoyo yifashe ifata gute itandukaniye hehe na katarake.
Ingwara ya glaucome kugira tuyisigure neza biragoye kuyivuga mu majambo make kuko ni indwara iyerekeye. Ubwa mbere ni indwara itagira ibimenyetso ikimenyetso na kimwe. Indwara ntibabaza itera ubuhumyi nyine kuyirwara atazi yuko reka arahuma ku buryo acabona kubona bigiye bukwi na bukwi atagiye arabona yuko reka arahuma. Nicyo gituma iyo ndwara yamishara yuko umuntu azi yuko yiteka ko yaba yirwaye kubera ayifata mu miryango amaze kubona umuntu w'umuryango ayirwaye acajya kwipimisha akaraba ko yaba yirwaye kugira ngo atangire kwivuza kare. Hanyuma abandi nabo twebwe ibyerekeye abaganga umuntu wese aje kuvuza naho yaba aje kwivuza ibindi amaze gushika mu myaka 45 tuca ducishamo tukaraba ko yirwaye tukaraba idusabye kugira ngo umuntu aheze amurabire ko atayirwaye. Mushima igoye n'ibihugu bitembere cyane bya Buraya biracabagoye cyane kuko baracaronka abantu itera ubuhumyi kubera iyo bataje kwipimisha nabo nyine babatera ubuhumyi murumva yuko ari ngombwa cyane rwose.
Ego urakoze cyane. Reka twakire uwitwa Nduwimana. Nduwimana uratwumva?
Ndabumva neza Oriane.
Ego Nduwimana, ikibazo cyangwa icyumviro?
Ego mbanje kuramutsa ngaho kuri radio y'u Amerika.
Mwiriwe neza.
Ego mbanje kuramutsa n'uwo mutumiye muri kumwe.
Arakumva.
Ego nganda cyakana miwa ibibazo kimwe yavuze kiba ingwara y'amaso. De ubwo nyakuba ko avuga ingwara y'amaso ko mbese bagwaye ingwara y'amaso. Abese kala barabuze imiti none bafite inguvu ivihe cyo kuvura abana n'abantu bagwaye indwara y'amaso.
Urakoze cyane rwose kibazo cerekeye imiti. Ego
cyakabi nacyo none mwebwe bwa buganga mwebwe ko tubona abaganga bakenye muba mufite inguvu ivihe kugira abaganga mubashyire mu ntara no mu misagara kuko murabe nabi abantu benshi bashobora kugwara rwose kubera iyo ndwara y'amaso kubera mutabura cyane murabe uko nyine mukoresha ingufu kugira mubagura iyo ndwara kugira bakire. Murakoze.
Murakoze cyane rwose Nduwimana. Uwo niwe nawe mutumire wa nyuma muganga tuko turaje kugusozera iki kino kiganiro cacu cuno munsi. Nduwimana arabajije ikibazo cerekeye imiti mu gihugu yifashite irakwiye. Yabaza ati n'abaganga murafise abakwiye bavura indwara z'amaso mwongere mudubwire n'akajambo ka nyuma. Mwakoze cyane rwose mu mwanya mwaduhaye.
Ego ndamushimiye Nduwimana. Ikibazo arabajije kijyanye n'imiti ubwo mu kumenya yuko uko umwanya tugenda dutera imbere ku buryo nko mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu Burundi imikirize y'amaso byarenga ubwoko bushya kuri 10 ariko ubu hari ubwoko burenga ku ijana. Murumva yuko mu mwanya mutoya cyane imiti yateye igwira ivura amaso. Icyo ni icya mbere. Icyerekeye abaganga nacyo abaganga ngira murabizi neza yuko abaganga haciye imyaka 27 muganga yavura amaso mu Burundi yari muganga umwigisha ariko ubu gushika 15 harimo n'abanyamahanga. Niyumva yuko turi kutagwira. Ndabizi neza kubera nakoreye mu gikorwa cyo kurondera amashuri y'abajya hanze kwiga ubuvuzi bw'amaso. Ndazi ko hari abashyira kandi bari kubereka. Niyumva ko dutera kudugira. Ikibazo cya nyuma ni uko yavuze ati none ni kubera iki batubarungika hagati mu gihugu.
Ego mu majambo make cyane.
Hari hagati mu gihugu nk'ingozi hariho umuganga yavura yamaso hariho bita mu Kibuye mu ntara ya Gitega baratanguye kujya barageze cyose mu buhoro buhoro.
Murakoze cyane rwose muganga Levi Kandeke akorera kuri Clin d'œil i Bujumbura mu Burundi yavura amaso abashaka kumwitura ahakorera hitwa Clin d'œil. Ndabashimiye cyane gose abaduteze amatwi abaterereye muri kino kiganiro muri sanga cirekeye ingwara z'amaso. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi. Mwakoze cyane mwese n'umugoro wa mwiza.